Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Abaduteze amatwi mwiriwe neza. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'umugoroba mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Oriane Tangishaka.
Ishiramo rikome ryafashe ingingo yo kuva mu rwego rw'igihugu rugeje gucungera ingene amasoko ya leta atangwa. Twafashe iyo ngingo inyuma y'ugwete twarungikiye umukuru w'igihugu yashizeho ubwo rwego.
Uyo ni Gabriel Luftiri, umuyobozi w'ishyirahamwe Olicom ryishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi. Ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga binini tubashikiriza nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi no muri Afrika. Dutangurira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya, umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yiyemeje gutorera inyishu ibibazo by'umutekano mu gihugu, akongereza igitigiri cy'abapolisi, akanabandanya ibikorwa byo kugarura umutekano muri Somalia nyuma yaho habereye ibitero n'amagabisha y'iterabwoba. Mu ijambo yashikirije abanyagihugu kuri uno munsi wa kane, uyu mukuru w'igihugu yongeye ararahira murantunga kugwanya ruswa n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta. Mu nama idasanzwe yagiranye n'inama nshingamateka, naho Perezida Uhuru Kenyatta yavuze ashimitse yuko leta yiwe yitaho ibikorwa byo kugwanya iterabwoba, yongera abibutsa igitero cyagizwe n'umugwi w'abitwaje ibigwanyisho wa El Shabab mu mwaka uheze mu kwezi kw'icyenda ku nyubakwa y'amaduka menshi ahitwa Westgate Mall. Inteko za Kenya zimaze igihe zigwanya El Shabab muri Somalia mu bikorwa byo kugarura umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu Omizom. El Shabab ikaba yararahiye kuzobandanya yihora igira ibitero muri Kenya. Mu ngingo yo kugabanya amafaranga akoreshwa na leta, umushingantahe Kenyatta yavuze ko ibiro vyiwe vyiyemeje kugabanywa ibice 10% by'umushahara wabo, mu biro by'icegera cy'umukuru w'igihugu naho bakagabanywa ibice 20%. Umukuru w'igihugu ntacyo yashimye kuvuga ku vyerekeye ivyagirizo yashikirijwe na sentare mpuzamakungu ihana ivyaha ya ICC. Iyo sentare ikaba yamwagirije kumwe n'icegera ciwe William Ruto kuba barateguye ubwicanyi bw'amoko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2007.
Abahagarariye leta ya Sudani y'Epfo n'inyeshyamba basubukuye ibiganiro amasoko yandi Addis Abeba muri Ethiopia. Bari bamaze iminsi banga kuvugana kubera ibibazo bibiri. Icya mbere, inyeshyamba zasabaga ko abantu barindwi bari baratawe muri yombi mu kwezi kwa 12 gushize intambara ikimara gutangira, nabo baza mu mishyikirano. Impande zumvikanye ko ikibazo cyabo kirangizwa mu ishyaka SPLM riri ku butegetsi. Minisitiri w'itangazamakuru wa Sudani y'Epfo yabisobanuriye Ijwi rya Amerika avuga ati abo bantu bavuga ko bakiri mu ishyaka, ubwo rero niba bafite ikibazo bagifitanye n'ishyaka, niyo mpamvu badashobora kuza mu biganiro kuko nta kibazo bafitanye na leta. Ikindi cyabuzaga imishyikirano nuko Uganda yashakaga koherezayo indorerezi, inyeshyamba zirabyanga kuko Uganda ifite ingabo muri Sudani y'Epfo zagiye gutera inkunga guverinoma ya President Salva Kiir.
Muri Aziya naho, Korea mu buraruko yatutse ibitutsi bikomeye umukuru w'igihugu cya Korea mu bumanuko Park Geun-hye, imwita igikoresho hamwe n'igikinisho cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongera imugereranya n'agakecuru ka ruguru gakunda kuvuga yamuhe. Aya majambo akaba yatangajwe n'ikinyamakuru cya Korea, akaba ari ibimenyetso bishasha byerekana umwumvikano muke uri hagati ya Korea mu buraruko no mu bumanuko mu minsi yahera yari isa n'iriko iratera imbere. Ibyo bitutsi bikaba byatewe n'ijambo umupfasoni Park yashikirije mu nama iheruka kubera Ilahe, aho yagabisha leta Pyongyang yuko ibikoresho vya nuclear vyayo bishobora kuja mu maboko y'abagizi b'iterabwoba canke bikagira isanganya ishobora kugira ingaruka zikomeye. Umuvugizi wa leta ya Korea yo mu buraruko yavuze ko iryo jambo ryari umuyaga, akavuga ko umupfasoni Park akuye guhagarika amajambo atagira umutwe n'amaguru niyaba yipfuza ko haba imigenderanire myiza hagati yabo. akongera akavuga kwayo majambo aho nyanga bikomeye amasezerano ari hagati y'ivyo bihugu avuga ko batemerewe guterana amajambo mabi.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika. Charles Blé Goudé yagejejwe imbere y'umucamanza bwa mbere mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC ilahe mu Buholandi ahakana ibyaha byibasiye inyokomuntu aregwa. Yisekera yabwiye umucamanza ati hari abakeka ko kuburanishwa muri ICC ubugomba guhamwa n'ibyaha, nje ndahamya ko urukiko ruzerekana ko ndi umwere nkisubirira iwacu. Guverinoma y'Côte d'Ivoire yakirije Charles Blé Goudé ICC kuwa gatandatu ushize. Blé Goudé yahoze ari umuyobozi w'umutwe w'urubyiruko rw'ishyaka rw'uwahoze ari president wa Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo aregwa ubwicanyi mu ntambara y'ubutegetsi yo mu 2010, ubwicanyi bwahitanye abantu barenga 3,000 nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga. Gbagbo na ubwe ari mu gifungo cy'agateganyo muri gereza ya ICC Ilahe mu gihe agitegereje ku rubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi yarwo.
Iki kigampuza makungu FMI cyiyemeje guha igihugu cya Ukraine ingurane y'amafaranga shika ku mabiliyoni 18 y'amadolari, ariko ico gihugu kigategerezwa kunagura bikomeye amategeko yacu ajanye n'ikoreshwa ry'ubutunzi bwacu. FMI igatangaza ko amabiliyoni 18 kugera kuri 18 izogiha azokongerezwa ku mfashanyo amakungu azoba yihaye icyo gihugu, yose hamwe akazoshika ku mabiliyoni 27 mu kiringo cy'imyaka 2 iri imbere. Kuri uno munsi wa kane, umushikiranganje mukuru wa Ukraine Arseniy Yatsenyuk yabwiye murantunga inama nshingamateka yuko badafatiwe ingingo zikomeye zihabwa na FMI bashobora gufata iyo ngurane ku nyungu y'ibice 10% uyu mwaka. Akavuga ko igihugu gifise ingorane zikomeye z'amafaranga kandi ko leta yabo ishobora guhomba.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonanye na Papa Francisco uyu munsi i Vatikani. N'ubwa mbere Perezida Obama abonanye n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose. We n'umutegarugori we Michelle Obama bari barakiriye mu 2009 uwo Papa Benedigito wa gatandatu waje rero kwegura asimburwa na Papa Francisco. Papa Francisco yabwiye Perezida Obama mu Cyongereza ati murakaza neza bwana President, ariko ibiganiro byakomeje noneho babifashijwemo n'abasemuzi. President Obama avuga Icyongereza n'uwo Papa avuga Igitaliyani. Bamaranye isaha yose. Ibyo ntibisanzwe ko Papa amarana bene icyo gihe cyose n'abashyitsi be b'abayobozi b'ibihugu. Ikiganiro kibanze cyane ku busumbane bugenda bwiyongera hagati y'abaturage b'isi yose, bavuga ko bombi bagomba kubikemura. Iyi mwumva ni radio yacu gahunda y'ijwi rya Amerika tubagezaho buri mugoroba saa moya n'igice kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104.3 Kigali.
Mushobora kandi kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email ariyo radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook turi kuri adresi radio yacu VOA. Kuri internet yacu site ni www.radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu biyaga binini mu Burundi gutanga amasoko ya leta bikorwa ata muco urimo. Ibyo bigashikirizwa n'ishyirahamwe Olicom ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Mu bushikiranganji bw'ikigega cya leta barabihakana. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni araducira ku mayange.
Rwanda kuza kwitirirwa ibintu tudashobora guhagarika. Ubwo rwego ishyirahamwe rikomere rumazemo imyaka ishika hafi 6. Mugabo icyo tubona neza y'uko rwego atakintu na gito ariko rurafasha igihugu.
Uwo ni Gabriel Fieri arongoye ishyirahamwe Olicom ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane, Gabriel Fieri asigura ko ishyirahamwe arongoye ryakuye akarenge mu rwego rujeje gucungera ingene amasoko ya leta atangwa, kubera ko icyo gikorwa habanje guhonyangwa amategeko.
Ugiye kuraba mu ngingo ya 14, iyo ngingo ivuga yuko ngo rwego rujejwe amasoko ya leta utegerezwa kugirisha ibijanye n'ivyigwa no gusaba icy'abanyagihugu babyumvira ko ibikurikizwa n'ingena masoko atangwa mu Burundi ivyo nibigirwa n'ubwo gwego bakavuga yuko bategerezwa kugirisha ivyo bita amasuzuma audit yigenga ivyo nibigirwa hanyuma kandi bakavuga yuko abantu amasosiyete basanze yaronse amasoko biciye mu busuma yuko babahana ivyo nibigirwa
ku kibazo c'amashirahamwe aronka amasoko biciye mu busuma Gabriel Rufyiri agihuriza ko na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri wa gatatu ishirahamwe Parseme yagiriza leta ko ingingo yafashe ihuruja go gukorera mu Burundi isosiyete Vietel yo mu gihugu ca Vietnam atakindi gamije atari kuzingamika utunzi bw'igihugu bwari busanzwe buho bahoba Faustin Ndikumana afatira ku burusho go kudatanga amakori n'amatagisi leta yahaye iyo sosiyete mu kiringo cyose idokorera mu Burundi
ibiciro byose hajya mu gihugu byafise ubugero biguma kurusha kuzana muzanye ibiciro bikura kwiyo logique y'amataxi y'igihugu itegeze kugereza kuza kubaho umuntu azana concurrence aza kugira agabanye kudo production inyinyire mbwa ntuvuga ngo kura ko TVA kura kwibi byose none igihugu cyo kibaho gute mubona n'izinduru durimo zo kuri ha maburuse n'iki ivya madura do duwane turavyumva ni mugabusha kuri TVA tumumenye ibintu bishobora kononera ikiga ca leta kubyo budasanzwe
warongoye ishiramwe Parseme yishinze gufasha abarundi guhindura ingendo abona ko ayandi masosiyete yahora mu gihugu agiye kugara mu gihe leta itobanza kurindira gushira mu ngiriyo ngingo
uravye noneho n'izindi ngaruka kuri aya masosiyete yandi ategeza guhiganwa ashobora kuza igaca yononera aya masosiyete yandi asanzwe ari ngaha kandi amasosiyete nasanzwe afise akamaro mu by'ubutunzi uravye nka shifu dafiraye ishika ku miliyari 9 urabona yuko na mataxi na makuru nayo ayo masosiyete yahura yahura atagara ashika na hafi miliyari 50 urumvuzanye sosiyete iza ukabereza kudatanga amakuru ku bintu byose mu buzima bw'iyo sosiyete yose umva no gufata ingingo kumbura abantu barakunyuga zabo niki byo baronse cyangwa byo babikuye mu mugabo tafsire ko numukayura nico gituma bintu twaza yuko nico kintu nico kwitondera cyane gose gose izo avantage ni zirasigubwe
tubajije mu bushikiranganje bw'ikigega cya leta busanzwe ari bwo bwegwa nico kibazo bamenyesha ko kugira societe Zetel ironka uruhusha go gukorera mu Burundi habayeho icigwa Desire Mushingwa numuvugizi w'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta
kabwira yuko mu kugira dutange rujya ruhusha ariko bita licence kuri ya societe habanje kubaho icigwa icigwa rero cyaratweretse neza uko twoshobora kugurisha ngo ruhusha ariko licence yasaba rero yuko kugira tugurishe iyo licence yuko uwo muntu tuyigurisha ko atereza kuronka uburusho aribwo bita amainstallation fiscale kugira nawe ashobore kuja ku rugiro nk'uko ayandi masosiyete asanzwe ari muri icyo gisata kuko nayo nyine urazi yagiye araronka ubusho budasanzwe zimwe zikaba zaronse ubusho kuva zitangura gushika n'ubu
mu gishyirahamwe Parseme yagiriza leta ko yahaye akarusho kangana n'ibice 90% ishyirahamwe ryo gutumatumanako amakuru Zetel umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigega cya leta avuga ko ivyo atari vyo ariko ubwo burusho bwatanzwe yisunzwe amasezerano icibonekeza rero nuko mu itangwa ry'amasoko ya leta hama harimwo imari nyinshi aho usanga amashyirahamwe adaranira ivyicaro vya politike ado mu rutoke leta kw'ibikorwa mwe n'ivyo biba mwusuma n'ibiturire vyinshi ivyo rero ngo bishobora gutuma ivyahora bihuha biyangara mu butunzi bw'igihugu ibujumura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Tabita Mukamusoni turagushimiye cyane
iyi ni radio yacu ibiganiro by'umugoroba ku ijwi rya Amerika tukiri kuri iyo nkuru mu Burundi Fidele Niyongabo yavuganye na Gabriel Rufyiri amubaza impamvu nyakuri Orcom yavuye mu rwego rushinzwe gutanga amasoko ya leta tubatega amatwi
Nivyo nkuko mubishikirije ishiramwe rikome ryafashe ingingo yo kuva mu rwego rw'igihugu rujeje gucungera ingene amasoko ya leta tangwa twafashe iyo ngingo inyuma y'ugwete twarungikiye umukuru w'igihugu yashizeho ubwo rwego ikete twamurungikiye tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2014 kandi twafashe iyo ngingo inyuma yuko twari tumaze kwandika makete menshi cyane tuvuga ko itangwa ry'amasoko ya leta mu Burundi bigigwa ku nyungu ubwa mbere z'umugambwe CNDD hanyuma kandi amasoko ya leta gatangwa ku nyungu zakagwe k'abantu bakeye cyane kuko umuntu aravye mwa kintu gihugu cyacu ingene igihugu gikenye abanyihugu bakaba bakenye mugabo kabona akagwi k'abantu bagoma batunga gusumbya leta ibyo bintu twa tubona ko mwishyira mu rikome toshora kubishigikira kuko umuntu umbere yacu no mungendo yacu nuko igihugu cyotunga nikabe akagwi k'abantu bagoma gatunga batungishwa n'amasoko ya leta cyane cyane aba ibigugwa cyane ibigurishwa bya leta.
Mwarimu maze igihe kingana iki mu rugo rwego?
Twari tumaze imyaka 6 mu rugo rwego tuguma duhanura nuko twariko turabivuga nuko mbere n'umuhisi Ernest Manirumva yapfuye ari cegera cyurongoye ugo rwego hanyuma kandi akaba yari n'uyoboye igisata kimwe mu rugo rwego cyari kijejwe gutatura matati ajanye n'iby'amasoko ya leta.
Ibande bagize ugo rwego?
Ugo rwego rusanzwe rugizwe n'imice 3 n'ukuvuga umuce wa leta n'ukuvuga bava muri leta hakaba nabava mu mashira hamwe yabikorera utwabo rusekitere prive hakaba rero namashira hamwe adaharanira inyungu za politiki na societe civile mugabo rero urabye akazi ku rwego n'urwego rukomeye cyane mu isanzwe mu gihugu kuko n'urwego iyo rufasha ingingo ijanye n'amasoko ya leta aba ayatangwa cyangwa ibigurishwa bica mu masoko ya leta nta wundi muntu numwe ashobora kuruvuguruza ingingo bafashe ninasubigwamo ikija mu ngiro ubwo nyene kandi ubutungane bwo nyene bwo bushobora kuyisubiramo mugabo umuntu arabye ingene uko rwego rukora ingene umuntu arabye ingingo rufata umuntu arabona neza ko leta atakindi kintu ikora atari kubohera amaboko imugongo. Mwiyumvire ugo rwego mu ngingo y'itegeko isanzwe irugenga ingingo ya 14 cyo bita code de marche public mu ngingo ya 14 baravuga neza yuko bonyene bashobora gutunganya bimwe bita isuzumwa ryigenga les audits indépendants kugira ngo barabe ko amasoko atangwa neza ivyo nivyigira bikogwa mu myaka 6 ku rwego rumaze baravuga yuko umunyongingo y'inyenye ya 14 yuko bashobora bonyene kugira amatohoza ibyo bita autosaisine kugira amatohoza bonyene y'amasoko yatanzwe bidakurikije amategeko kandi bagashobora gufata ingingo zituma ibyo bintu bibarodresse canke bisubirwa mu bikakogwa neza ibyo bintu barigera babikora no munsi numwe hanyuma ugo rwego kandi urafise uburenganzira bw'uko bugirisha ibyigwa ibyo bita rezetide kandi rugasaba nibyo bita rezavi kwabana bariya kugira amasoko ashobore gutunganywa neza ibyo nibirigera bigirwa n'umunsi numwe murumva yuko ishyamwe urikome ibyo hoya bitoshobora kubisabira ko na gato ibintu bito ko bakora ni gihe bamwe bahiganwa mu masoko ya leta bitwaye bakitwara mu rwego ibyo birakogwa mugabo mu gifaransa bakora ico bita gustati wa sirpiece no kuvuga yuko baraba ama pieces bahawe mugabo niba ashobora kuja kuri terre kugira ngo baverifye barabe binabiriya ko bimeze neza navyo bakora
niki hano ni mugiye gutegekanya ko muvuye mu rugo rwego mu rugamba rwanyu niki muzokora
kwebwe nkuko twabishikirije umukuru w'igihugu cyane cyane tumwishikirije amadosiye ashika ku 10 tumweretse yuko ayo madosiye nayandi akogwa nabi kandi yakozwe nabi ku rwego ruri ngaho kwirirwa rurakonsoma rukoresha amafaranga y'igihugu kwebwe tuzobananya dusemerera tuzobananya twereka abafasha Burundi n'abarundi bonyene yuko amafaranga y'igihugu aguma yibwa abantu bose barorera atacamira twebwe natwe dufashe ibyo zoshobora kugira ngo ivyo bintu bishobore guhagarara.
Murakoze yari Gabriel Rufyiri ayoboye ishyirahamwe Oricom rijeje kugwanya ibiturire n'isesa kugwajya amatungo ya leta mu Burundi. Twako tuganira ku ngingo ishyirahamwe Oricom ryafashe byo kuva mu rwego rw'igihugu rujejwe gucungira kugene amasoko ya leta atangwa. Turagushimiye kuri ikiganiro urakoze.
Mwakoze nama kuduha kino kiganiro.
Muracumva radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora kutwumviriza kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 ibice bitatu ndetse no kurubuga rwa internet site ni www.radioyacu.voa.com.
Dukomereze amakuru mu Rwanda. Itegeko rishya rigenga amarimbi ribuza abaturage gushyingura imirambo yababo mu masambu yabo, nyamara ibiciro byo kubona umwanya mu irimbi bisigaye bihambaye cyane. Mu mujyi wa Kigali ugomba kuba ufite amafaranga ari hagati y'ibihumbi 400 na miliyoni imwe n'igice, naho mu cyaro umuturage asabwa amafaranga agera ku bihumbi 50. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Itegeko rishya rigendanye n'iby'amarimbi ryasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2013 riza gusimbura iryariho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mu itegeko rishya harimo amarimbi ari ku rwego rw'igihugu nk'irimbi rya gisirikare, igicumbi cy'intwari n'irimbi ryashyizweho rizajya rishyingurwamo abayobozi bo mu rwego rwo hejuru. Muri iri tegeko rishya rivuga ko umuntu wese agomba gushyingurwa mu irimbi. Gusa iyo habayeho gushaka gushyingura ahandi bisabwa umuyobozi w'akarere. Umujyanama mu by'amategeko muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Burasanzwe Swaridi arasobanura ibishya byaje muri iri tegeko ryo mu mwaka ushize bitahozeho.
Nta wemerewe gushyingura hatari imirimo. Rero iyo exception yo kugira ngo bikorwe ishobora kubaho ariko ikemezwa n'ubuyobozi n'umuyobozi w'akarere n'utanga icyo cyemezo. Ikindi gishya kirimo nuko nta cyagiteganijwe mu itegeko ryo mu 2000 kwimura imva ukayijyana ahandi mu irimbi cyangwa se kubavana n'imva yavuga ngo ikajya ahandi hantu mu rindi irimbi ry'ahandi bishingiwe ku mitere yaho washyinguye kuko ushobora gusanga hari nk'ibiza bishobora kuba bihari cyangwa se n'ikindi kintu cyatuma mushobora kwimura iyo mva. Akandi kantu gashya gishya ariko nubwo cyangwa itegeko ry'ubushize nubwo bitari byashyirwa mu bikorwa kenshi mu banyarwanda n'abanyarwanda n'ibyo no gutwika umurambo. Ibyo rero ibyo ngibyo bisabwa bikorwa bishingiwe ko umuntu wenyine mbere y'uko yitaba Imana ashobora kuba yarabisabye.
Muri iki gihe bigaragarira buri wese ko gushyingura uwawe wapfuye bisigaye bigoranye. Mu mujyi wa Kigali gushyingura bihenze bigera ku mafaranga miliyoni imwe n'igice. Ubwo ni umuntu wifite washatse gushyingura mu irimbi rya Rusororo riri mu karere ka Gasabo. Naho andi marimbi agaragara mu mujyi wa Kigali gushyingura biri hagati y'amafaranga 300,000 n'ibihumbi 400. Hari bamwe basigaye bapfusha abantu babo bakabasiga kwa muganga kubera gutinya igiciro cyo gushyingura.
Ntago byoroshye kuko harimo n'ababura uko babashyingura bakabata mu nzu z'amakode, nk'umuntu ukodesha akaba yamutamwe ikode kubera ko aba yapfuye kubura ubushobozi bwo kumushyingura. Narabibonye ahantu i Nyamirambo, umumama yapfushije umwana amusiga mu nzu arigendera, babimenya yaranukiyemo kubera kubura ubushobozi akareba ukuntu ari bugure serikeye, akareba ukuntu ari bujye kugura irimbi, akareba n'imodoka iri bujyana umurambo, agasanga byose ntabyashoboye bitewe n'ubushobozi bukeye afite.
Ni ukuvuga ngo mu mujyi wa Kigali ho gushyingura umuntu biragoye?
Biragoye cyane, bikora abafite ubushobozi. Abadafite ubushobozi abenshi babura uko babigenza, abenshi barabareka, akamusiga mu bitaro no mu rwaje agahita yigendera bakanamubura, bagatanga n'itangazo bakamubura.
Mu batuye mu cyaro ho gushyingura ntibirahenda cyane kuko imva zitagurishwa. Haracyari n'umuco wo gutabara n'abaturage bakaba ari bo bacukura aho bagiye gushyingura, mu gihe mu mujyi ho n'abacukura bishyurwa amafaranga.
Abacu ni igitaramo mu cyaro, n'amafaranga bigutwara. Abagutabaye mbese nibo bagufasha, basore bagacukura hanyuma mugashyingura umuntu wanyu.
Ariko imva isanduku urayigura n'ibyangombwa bindi?
Isanduku niyo ugura, mbese ibintu byangombwa byo kumushyinguramo. Ariko aho gushyinguraho kwishyura ntibirahagera.
Hamaze gushyirwaho ubwishingizi bwo gushyingura abantu, kugeza ubu bumaze ukwezi kumwe butangiye, ariko abaturage barenga 100 bamaze kwiyandikishamo. Uwinjiye muri ubwo bwishingizi ashobora gutangira ku mafaranga 500 atanga buri kwezi, akaba yahabwa 1,000 bigera kuri 400 mu gihe yitabye Imana amaze umwaka ari muri ubwo bwishingizi. Nibwo bwa mbere mu Rwanda hagiyeho ubwishingizi nk'ubu, kuko hari hamenyerewe ubwishingizi bw'ubuzima, ubw'amashuri n'ubundi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
1994, 2014, imyaka 20 iruzuye genocide ibaye mu Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika iribuka.
Radio Ijwi rya Amerika iribuka. Muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 20 genocide yabaye mu Rwanda, Ijwi rya Amerika ririfuza kumva no kwakira ibitekerezo byanyu.
Twibuke twibukiranya kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Kwandikire utange ubuhamya,
tubwire ibyakubayeho, ibyabaye ku muryango wawe no ku nshuti zawe.
Watwohereza ubutumwa ukoresheje email cyangwa ukatugezaho telefone zawe kugira ngo dufate ubuhamya bwawe.
Ikindi kandi ukoresheje email watugezaho amafoto yabo wibuka baguhora ku mutima bazize genocide.
Adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Wakoresha n'imbuga yacu ya Facebook ushyizemo Radio Yacu VOA mu ijambo rimwe.
Twandikire ku Ijwi rya Amerika utange ubuhamya.
Radio Ijwi rya Amerika iribuka.
Radio Ijwi rya Amerika ibateze amatwi.
Abanywanyi b'ijwi rya Amerika baratanga ibyumviro byabo tukabibashikiriza. Frederic Ngundikije yaganiriye nabo kuri Facebook no munsi, reka tubumve.
Urakoze Oyane na Toma muriko mushikiza makuru. Mwaka uza hamwe no muri myaka itatu iri imbere ibihugu bitari bike vyo muri Afrika birimo Burundi, Rwanda, Republika ya Kongo iharanira demokrasi hamwe n'igihugu cya Burkina Faso bizotunganya amatora, ariko hari amakuru avuga ko hari aba perezida bazoba bamaze gukwiza ibiringo byo gutwara bahabwa n'amategeko. Mbega muribaza ko ni hagira abakuru b'ivyo bihugu bazokinjura bakabisa abandi. Abanywanyi b'i radio ijwi ry'Amerika cyane cyane abakunda ikibanza cyo guhanahanira ko amakuru Facebook baraduhaye ivyiyumviro byabo. Ukuri kuzatsinda agira ati abatitsi wa simutahe wasohowe na sentare mpuzamakungu ukubahagarika bita mandadari bashobora gushaka kugundira ku butegetsi kugira ngo bazopfe bagitwara, ariko ivyo bizoba imfagusa. Hasane nawe agira ati mu Rwanda twebwe abanyarwanda tugiye kwandikira inteko nshinga amateka kugira ngo ibwirizwa shingiro rivugururwe, cyane cyane ingingo yerekeye manda ikiringo perezida wa Repubulika atwara congerezwe kugira ngo nyakubahwa Paul Kagame abandanye utwara, ngo kuko turetse twebwe abanyarwanda afitiye akamaro ngo isi iramukeneye. Alexi wewe agira ati mu by'ukuri turavye abatetsi ba Afrika biragoye ko bakinjura ku butetsi. Akarorero aha mu Burundi mba byamaze kwigaragaza ko urongoye Burundi adashaka gukinjura, ivyo ngo bikabonekera mu gushaka guhindura ibwirizwa shingiro aho nyanze amateko menshi cyane cyane amasezerano yarusha. Ati vyongeye perezida arazi ko azoba yakwije imyaka 10 atwara Burundi. Ampereur Theodore ati iwacu mu Rwanda arasobanutse ntabwo yohindura ibwirizwa shingiro ngo yiyamamarize ikindi kiringo bita manda. Ngoga wewe ati reka dutegereze ntawunzi ico abatetsi bariko bariyumvira, yamara perezida Kabila ashora kudahindura ibwirizwa shingiro naho abandi ntawomenya ivyo bazokora. Jean-Paul ati abenshi bitavye ibirori vyo gushingura nyakwigendera mze Mandela barahindutse. Ati erega umutetsi yubahirije ikiringo ciwe iteka aterwa n'isi yose rirahambaye, nta numwe rero yarakwiye gutsimbatara ku butetsi kiretse ari abanyagihugu biwe babimusavye. Grand Lac nawe ati ndibaza naho ntumfatira ingingo perezida Paul Kagame azokubahiriza ivyipfuzo vy'abanyarwanda. Theodomire nawe ati ahubwo jewe mbona bose bari muri manda zabo za nyuma. Ati perezida Pierre Nkurunziza niwe afise ihuriro rikomeye kuko ariwe bizotangurirako. Robert we wagira ati muri aka karere kacu biragoye kurekura ubutegetsi kubera bamwe bamwe baja ku butegetsi barakoze ibyaha byo mu ntambara, baranishe n'abantu imbere y'uko bafata ubutegetsi hamwe n'igihe bari ku butegetsi, ivyo rero bikabatuma gutinya gukurikiranwa. Blaise nawe agira ati ntibishoboka muri aka karere hamwe no mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika, ahubwo abategetsi bariko barakora ibishobotse vyose kugira ngo bahindure ibwirizwa shingiro kugira ngo abari ku butegetsi babandanye gutwara. Ati ahubwo inama nobagira nuko boshiraho intwaro icami kugira ngo bazohore bava ku butegetsi ari uko bumvise bananiwe. Ati naho ahandi kwama bahindura ibwirizwa shingiro no gukoresha amatora y'akamarampaka ntibazoronka amafaranga yo kwama mu matora yo guhindura ibintu. Kandi niho turangirije gushikiriza ivyiyumviro abakunzi ba Facebook batwandikiye kuvyerekeye ibiringo vy'abakuru b'ibihugu muri rusangi. Abatumvise ubutumwa bwabo batwihanganire akanya katubanye gato, ariko tuzobandanya tubashikiriza ubutumwa muturungikira. Mwakoze mwese.
Frederic Nkundikije namwe nshuti z'ijwi rya Amerika namwe turabashimiye. Nshuti rero mwese mukurikije ijwi rya Amerika tubashimiye mwese ko mwaduteze amatwi. Tuboneyeho kandi no gushimira Fatuma Rimasi na ingenieur bafatanije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Na jewe Oriane Itangishaka twongeye kandi kubararika ibiganiro byacu bisanzwe ejo mu gitondo saa 11 n'igice zo mu gitondo gushika saa 12 zo mu gitondo. Murakoze mugire umugoroba mwiza muremyi abane namwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.